intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Turabahaye ikaze, tunasubira kubifuriza umwaka mushasha mwiza w'2022. Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu cerekeye ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu ku banyuruzwa bagaheza bakabugwa irengero. Kuri mikro muri kumwe na Benny Axel Akana.
Ndafise ijambo.
Umukuru w'igihugu aremera ko abantu banyuruzwa mu Burundi. Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu itariki ya 29 Kigarama yaravuze ko ababikora ari abakorana n'imigwi y'iterabwoba.
Uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hariho amaze gufatwa. Twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano barimo, kuko hariho nk'abantu bajya banyuruza umuntu hajya mu Kigobe igihe kimwe arabyumvise, hanyuma tugira Imana abajeje umutekano bajya gutabara birutse. Acho asanga harimo umupolisi nico gitubona abaca bahindukiza ngo numurongozi w'igihugu na numurongozi w'igihugu bwo ariko bwabikoze bwagaruka guhiga abo bantu kandi abafashwe bagafatwa. Ya migwi y'iterabwoba rero irabaho ikanyuruza abantu kugira ngo bagire iterabwoba mu gihugu.
Yari Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi. Ibyo akaba bivuze mu gihe kuva agishika ku butegetsi mu mwaka wa 2020 atari bwigeremera ko hari abantu banyuruzwa mu gihugu. Yanasiguye ku radio y'Abafaransa RFI ko babugwa irengero ari ababa bakoze amakosa bagaca baja kunyegeza mu Rwanda. Ugwaruka, ibyo umukuru w'igihugu yashikirije kuwa 29 Kigarama niko namwe mubibona. Ikiganiro kirabandanya inyuma y'aka karirimbo. Kanya ijambo ni ry'ugwaruka. Tutangurire kuri Neto ari muri Kenya. Abona ko Evariste Ndayishimiye ashaka gukingira ikibaba inzego z'umutekano zinyuruza abantu bagaheza bakabugwa irengero.
Nibibazo ko katari byo by'ukuri nubwo buri mpumyi canke ngira ngo sinzi utaba muri icyo gihugu cyangwa ukibamwo, ni hamwe nyine bavuga ati ubu ufise imbugita n'uba afise ikirindi kandi akemera kubagwa ko arabi byo bose bakabakomoka mu mugambo nyine uri ku butegetsi. Kibonibaza ko aho yahihembeye gatoya. None uwo mupolisi avugwa ko basanze ari mu bashaka kunyuruza uwo muntu barashe, nawe yakorana n'iyo migwi Rwanda y'iterabwoba ntiyari agihembwa na Leta. Igihugu cy'u Burundi biragoye, politiki y'u Burundi iragoye, ni imwe nyene yo guhishirira umwana ari mu nzu. Nayo ubundi hoho abanyuruzwa n'ubutegetsi kandi barazwi. None izo modoka babatwaramo iyo migwi y'iterabwoba birafise imodoka itembera mu gihugu nk'izo marati baguma badondagura ayo madubure kabine zayakorera Leta. Abo babanyuruza ntibazwi. Ni ingorane igihugu cy'u Burundi. Ahubwo gusa nareke guhisha umwotsi inzira ikirasha. Nareke guhisha umwotsi inzira ikirasha makungu uburyo arabibona kandi arabyumva. Nyuma y'ibyo Burundi byo biranyegeje.
Na Hector hari muri Kenya ni uko abibona, ati aho gukingira ikibaba abajejwe umutekano banyuruza abantu yotuza ubwo bukozi bw'ikibi.
Jewe nk'ugwaruka kabisa icyo navuga ku majambo umukuru w'igihugu yashikirije n'amajambo y'agahomeramunwa cyane n'amajambo y'iterabwoba ni n'amajambo umukuru w'igihugu atari gushikiriza nk'umukuru w'igihugu nka Sebarundi ko yumvirizwa n'abenegihugu benshi cyangwa n'amakungu menshi kubera abantu bose bamwe banyurujwe abanyuruzi bamwe bahungutse abandi b'abanyepolitiki ibyo bintu kandi n'abanyuruzi benshi bahabaze byumvikana rero uko yavuga ahubwo yatumye kuvuga baranyurutsa yagize ubwoba bwo kubavuka yatikara yariwe kandi bari abo mu gihugu hari imbonerakure arayitereza abantu nk'abariwe bakubise na bene gihugu nkajya kugaruka ndabizi rwose ndahamya yuko abantu banyurutse mu Burundi abandi bakica abandi bagahohoterwa kandi cyane bigaragara bitamibonekeza n'uburyo bafatwa uburyo bagenda none imodoka ari igiperereza ntizibafata bene igihugu babona cyangwa bene igihugu tuge tubona gacye bakabatora ibiziga cyangwa baratotejwe abandi bagafungirwa ahantu hatamenyekana bare bakaza kumenyekana aho bafungiwe rero ni ukuvuga ngo umukuru w'igihugu nisubire ko kuko mwinshi twabona ko nenge ariko arakora neza tukumva yuko amajambo yavuga yari ayaguhumuriza abene igihugu ariko nkiri avuze cyangwa rimwe rimwe umenga batinya kudoma urutoke tuba tubona yuko umenga abifisemo uruhara hari ikintu kinyegeje inyuma yabyo cyangwa nk'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri tuba twifuza ko umukuru w'igihugu yahindura ingendo agakingira n'imitima yabo bifashanyije kurongora inzego zihari zose zikamenya yuko buri muntu umwe wese igihugu ari iciye kandi twese igihugu tugisangiye ku mpande zose igihe nicyotsa ko hatari hakwiye kuba ngo twebwe n'ikibi igihugu n'icy'iwacu nk'uko bivuga ngo cyaratuvunye abandi ngo muri injabye abandi ngo muri nyeshyamba oya twebwe ishaka dusenyere ku mugozi nk'abenegihugu atabyo kuvuga ngo ntabereye kuba mu gihugu agaca yicwa cyangwa urubanza aciriwe ibyo bintu n'akamaro amaza rwose ariko hazagera igihe ntawe ifata ijambo buri umwe wese yisanzuye twizera bizokeba ariko bazica umuntu ntibazica bose
Mao ari mu Burundi ati uko umukuru w'igihugu yabivuze niko bimeze
ni ukuvuga leta ni umubyeyi wa twese ye rero leta ari umubyeyi wa twese kwemeza neza yuko imigwi inyuruza abantu mu Burundi hari koko irahari ko abantu barapfa barapfa baboshwe bafanyuruke none leta rero kuba ari umubyeyi niyimenya byinshi gusumba twebwe abanyagihugu bato bato nkagenda umunyagihugu muto muto tanakina na politike urumva rero kugira ngo umenye ibiba hirya no hino iyo bivuze ko byinshi ubugiye kwinjira mu bisata bitakuraba kumva urusanga unabeshi kuko uvuze ibintu utabona gusa kubyumva turabyumva none rero nje ndibaza ko uko umubyeyi wa twese yabivuze nanjye ndibaza ngira ko ari ukuyoba ari uko nyine njyewe ntacyo mfite ndabivuga ko gisumba icyo
Natao ari mu Burundi avuga ko ashigikiye ibyo umukuru w'igihugu yavuze kuko koko abanyuruza abantu ari abashaka gucafuza ishusho y'igihugu
yabivuze niko kimeze kubera inyugwi y'icyangwa biriho igihe abantu banyuza abantu kumbuti n'itene byanyegera hane rero bana hariho nk'abantu basaba kumananiye muri Congo bagenda bafatwa n'abantu muri Congo abantu rero bagenda nk'abanyuguse nyine nyine kuje na bari muri Congo kandi mu mwaka utamye kuyabarwanya ntabwo ari kuboneka ne rero ababigira babigira mu mbo z'uko z'abantu kugira ngo banyuruke hanyuma bagenda bavuga ko mu kigo cy'u Burundi hari ibintu bitananiye none rero ibyo one twe nk'ugwaruka nukw'amamaje nukw'amatugabye abo bantu bagenda barahinda gwaruka bahinda tuba twamumye kutameze neza nuko ibyo bintu mubireka kuko ntacyobimaze uko byatashica umutari bumuja kuko nawo muntu kiwe wabanamuremye
Leonce ari mu Burundi asaba umukuru w'igihugu guhana abarongoye banyuruza abantu
ku mvugo ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ntitubitahura kumwe kuko amaze kwemera ko hariho abanyuruzwa ni by'ukuri koko abanyuruzwa bariho kazima amazina abo nyene ku byema rero tujya tuza kurondera impamvu abo bantu banyuruzwa kwa kutubahiriza agateka k'umurundi kazina muntu rero ku by'ukuri nyene icyubahiro umukuru w'igihugu namusaba ko yosoma ingingo ijana na cumi na rimwe kuko irabisigura neza kuko sinobigarukaho kenshi kubisoma kubiganira kubwo ikivuga ariko arayisoma nimba yumviriza ikiganiro nk'ibi aciyongera asome n'ingingo y'ijana na cyenda niyo iramuha uburenganzira bwo kubogoza kuko umukuru w'igihugu ibyo yemeye nabishyire mu ngiro kuko abanyuriza abantu bakoresha ibigwanisho bakoresha imodoka z'igihugu kuko abatwarwa n'imodoka amaplaki yama yavuzwe rero simbona ko abantu batomenyekana batofatwa rero nibaza ko nawe yaba ifise n'uruhara rero yasaba nk'umugwaruka uyu mwaka dutanguye nyakubahwa mukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste ndayishimiye mu cyubahiro cyawe by'ukuri abarundi tuba dupfiki abarundi dupfiki by'ukuri ko hari nk'abari mu marira intuntu n'agahinda zo kubura ababo kudahamba n'iteka ababo ibintu n'ibihagarara kuko ejo bizogorana ejo mu gihe uwari karabigira zo pasiyona utazo bakiri ku butegetsi zo kwa muri bya bindi nyine zasanga bigoranye hagarika ibintu kuko niwe jisho ry'igihugu urasima n'ingingo y'ijana na cumi na kabiri uze mwisunga ibyo kuko abarundi duciye ubwenge amajambo asosa tusabe bimisekera
Abatware mugitwara nka Herodi Tekana muzokukuka Abatware mukizumina w'ibisi
Kiganiro ndafite ijambo kibandaniriza kuri Vanessa ari mu Rwanda ati je Evariste ndayishimiye yavuze ni kinyoma kuko nawe afise uruhara mu byo kunyuruza abantu bagaheza bakabugwa irengero
turi nk'ugwaru kuko ndayibona no ndabibona nk'uko umukuru w'igihugu ari kubesha afuka mu maso abantu kubera ko azi yuko neza bikorwa nabiwe wari mu nzego z'umutekano kubera ko nta bantu bibavuga yuko biva mu migwi ngo yitera bwoba ijya guhungabanya igihugu ntiyo migwi ntayihari nibaze ko ari nibwo buryo yafashemwo bwo kugira ngo yikingire afuke abanyagihugu mu maso abereke yuko ataruhara bifisemwo alors que ari bafisemwo uruhara runini kuko bikorwa na leta nyine bikorwa n'abari muri izo nzego z'umutekano nimba abajejwe inzego z'umutekano aribo bakora ibyo bintu ni ukuvuga n'abari muri leta ategezwa kuba bizi ni nko kubakingira ikibaba
Trus ari mu Burundi ati iyo migwi iterabwoba iri mu Burundi ni leta yishizeho yongera iyiha n'ibigwanisho ati yarakwiye ahubwo kuyituza
Tuti nk'ugwaruka turiko turaraba intumbero abiha nuko yemeza yuko hari imigwi y'iterabwoba hohotera abarundi icyo abarundi banyuruza mugabo wewe zezo zose arazi neza iyo migwi ahituruka nahiri kuko uravye ukuntu abivuga n'ukuntu abishimangira aremanga yuko hariho abazi abo yasanze bari mu nzego z'igipolisi mu nzego za gisirikare rero iyo migwi y'iterabwoba twebwe ngwaruka turibaza yuko ishobora kuba yatunganijwe mugapfo ariko ubutegetsi baraza aho bari bamwe bafomera ikiri bahondesi n'abandi abo bose ntabo bagiye za bigwanisho babaha rero ntibabibatse rero nicyo gituma iyo migwi ihari rero tukavuga tuti ntibabibake ibigwanisho babahaye icyo migwi baformye kuko niyo idurumbanya umutekano kuko ugiye kuraba abasirikare n'abapolisi dufise mu gihugu barakwiye ku buryo bokingira Burundi n'abarundi iyo migwi y'iterabwoba rero ntitwumva rero ahantu yozizanana nicyo gituma rero atarakwiye kwihisha inyuma y'amajambo ahubwo yari akwiye gufata ingingo nk'umukuru w'igihugu agahagarika abo bantu kuko arabazi tugasaba rero yuko ibyo amajambo byogabanuka hama rero akabandanya agashyira ukuri aho gushize hama iyo migwi igatuzwa abo bantu izo mbonerakure bahaye ibigwanisho zigatuzwa bakabibaka hama ubundi ukabona kuronka amahoro nayo kuguma avuga yuko hari imigwi y'iterabwoba igomba gucafuza Burundi kandi ari imigwi bo nyine baformye ntitumva ntitubitahura neza ahubwo nagende bajya mu kamusenyi de defitede wahabigwanisho babibake kuko niyo migwi y'iterabwoba dufise mu Burundi nk'abandi.
Clovis ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu imigwi inyuruza abantu icyo yayitumye n'icyaho kitakiriho nayituze.
Umukuru w'igihugu akunda gushaka ubutegetsi twari dufitanye ufite icyizere kuko turiko turaba ingene yari yaraciyemwo kimushikanganye n'abandi ati mu gihugu n'ibindi umuntu yari yaravuze cyane mu mabi yagiye arashikira igihugu haba mu bagandagura abantu abanyuruza abantu cyangwa n'abahohotera abantu. Ariko rero ikintu kiriko kiratangaza ubu ni uko amajambo avuga sinzi yaba yakuye ngabo rero iryo jambo yaba yaravuze ego yaravuze kandi n'ibyo kuko n'ibigwi nyine igomba kwifatanya n'iterabwoba kuko kandi nawe niwe yirongoye kuko nta muntu yoza kuvuga umuntu agatumana akamunyuruza cyangwa akamugandagura akamuhohotera kumva n'umuntu nawe nyene niyo migwi y'iterabwoba none siko nyene ikora niriho rero mu Burundi ko yabyemeye rero arabibona ko biriho kuko ntigeze avuga iyariyo iyo migwi rero ntibayitwara ngo rwaruka rw'imbonera kure ntabwo akora muri dokimana nacyo ntabo bandi bagizi ba nabi nabo bari muri leta yiwe hanyuma rero twagomba kumusaba ko yateje akabyemanga twibaza yuko ngira ngo yobahanura akabareka kandi yovuga ijambo rimwe ariko byose byose abihagara kuko amenya niwe abatuma kuko amenya yasigaye kuraba abigwa baranyuruzwa ni ukuri abantu babatabariza bakavuga bati nakaranyurujwe atawe n'imodokari ifise matikirasho zimeze uku kandi famiye afungiwe bwabo nta kimutsi n'umwe yigera abivuga ari umunyororo basohokanye yasohokanywe na naka yatwawe muduga na naka hanyuma bakoresha nabo ngira ngo benshi tumaze no kumenya n'amazina yabo barongoye iyo migwi hariho umwe batagira nyeganyega ugasubiramo bajya bitwa bankoroka bahendeke ngukije jamari abo bose urumva ahanini iya ni wera batuma kuko nagerageje rero bihagarike iyo migwi y'iterabwoba abo uhagarike n'inda ibyo yabatumye byaraheze yamaze kubona yuko bakora nabi ngo bagushafuze igihugu rero byubaye babaje mu gihe iyo bareka kugira babandanye. Hanyuma ikintu nagomba guca mbandaniriza ko nuko amajambo yari waravuga n'amajambo abaza cyane kandi ni ugukora mu nkovu abantu bisanzwe iyaba imvugo avuga yajana n'ingiro byari byiza nta mvura igwa idahita kandi ibisongoye birashika ibikomeye bigakomereka hanyuma icaterera kikavoma nibaza yuko nawe nyine ahari hari abandi abakuru b'ibihugu ni benshi amaze kubarengana agasubira kwifuza ati iyo mpamenya Kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki ya gatanu kwezi kwa mbere aha niho kigarukiye ugwaruka gwagize ico ruvuga ku byashikirijwe n'umukuru w'igihugu kwinyuruzwa ry'abantu bakabugwa irengero. Hari abavuze ko ivyo yavuze ari vyo abandi bavuga ko ivyo yashikirije ari ububeshi kugira akingira ikibaba bikora banamusaba ahubwo gutuza abagira ubwo bubisha. Amakuru ava mu isekeza ndondeza ku banyuruzwa yemeza ko hari abasirikare babiri bo mu iperereza rya gisirikare bafunzwe bagiritswa kuba baragize uruhara mu inyuruzwa ry'abantu batanu harimo bane bo mu muryango umwe mu Minago muri komine Rumonge. Hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze n'ubu abo bantu banyurujwe akaba atawurasubira kubakubita ijisho. Aya makuru ku ifungwa ry'abo basirikare ntiturashobora kuronka umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi ngo aduhe umuco. Ni naho duciye tubasezerera tunabifuriza kuroranigwa.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.